habaye isanganya ridasanzwe ngaha mu gisagara cha Bujumbura yaho yakomerekeje abantu bashika ku icumi harimo babiri barenze bose bakaba bashi bajana kwa muganga ukungene byagenze rero nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota 40 mu gitondo umukenguza amategeko yitwa Gahungu Gedeon yakubise umufasoni wiwe n'umushyitsi yari yabagendeye agafuni mu mutwe hanyuma kubera afite abana bakuze abo bana bashyira ku minduru baje gutabara abo bari ko barakubiswa agafuni ibyo byabereye mu gahahe kuko nibo basanzwe baba hakurya y'igisagara hanyuma niko abonye baje gutabara ariko ku minduru abo bana yavuye aca afata imodoka yiwe aca arahunga agenda ku muvuduko muniniya cyane aho yahunzaga na mu gisagara ashitse rero aha mu gisagara cya Bujumbura mu Kinama aho bakunze kwita kuri Ave Maria yashya atangura kugenda aragonga abantu kubera yari ku muvuduko urenze urugero yibaza ko bari inyuma yiwe bamwiruka ko yashya agonga rero imodoka zishika yagonze kuva aho kuri Ave Maria gushika ku ibarabara ry'umunani ryo mu Kamenge ajyanye kaburimbi yagiye aragonga abantu n'ibintu aho yagonze imodoka zishika kuri 6 amakinga ashika kuri 5 ibajaji 3 hamwe n'amapikipiki ashika kuri 4 izo zose rero abigonze hakomeretse abo bantu 10 harimo babiri barenze baba bayi cyane akaba rero abajije umutekano bashyira basubiza ibintu mu buryo baramufata ubu abajya yashyizwe ubutungane hanyuma aba nabo yakubita agafuni umugore wiwe nawe nyine yasubiye ajyanwa kwa muganga kandi amagara yiwe ntameze nabi n'uwo kimwe n'uwo mushyitsi yari yaje kumugendera nawe nyine yakubiswe agafuni nawe nyine bose bashyira ajyanwa kwa muganga ibintu nuko byagenze mwumva n'isanganya ridasanzwe uwarikoze akaza uwo mukenguzamateka yarikoze akaba aza yamaze gushyikirizwa ubutungane kugira ngo buheze bukore ibyabwo.